Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije aho muri hose gakiye neza. Nongereye mbifurize umwaka mwiza wa 2017 mbaha ikaze kandi kuri radio yanyu.
Kandi urabyo banyagihugu ubukene barimo burarenze ibintu byose yaraduze haba kufungurwa.
Hari ubukene buteye ubwoba. Ahandi kutuza ni leta ifashe ingingo umuntu yakira gutyo ngo nuko biduze mu bihe kandi bigoye cyane hari ubukene n'umunyu ugora kuronka.
Abo ni Abarundi bavuga ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye iperereza ku yitwa rya Maitre Nzamwita ntabwo batoye i Kigali mu Rwanda n'iy'abantu babiri biciwe muri Bujumbura Rirare mu Burundi. Turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wacu Hosine Munezero. Hosine, waramutse neza, umwaka mwiza.
Mwaramutse Jeni, umwaka mwiza nawe, umwaka mwiza nshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bamuherereye mwese. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Gambia, aho ubutegetsi bwugaye radio yigenga mu gihe umwuka mubi mu bya politiki utera wiyongera. Ibyo bibaye kandi mu gihe Perezida Yaya Jammeh abandanya guhakana ko yatsinzwe matora aherutse kuba aho muri Gambia. Radio Teranga FM yategetswe n'abajejwe umutekano w'igihugu kugara kuri uyu w'Imana ku mpamvu zitamenyeshejwe ku buryo butomoye. Teranga FM yari imaze kugagwa inshuro zishika kuri zine muri iyi myaka ya vuba, aho umuyobozi mukuru wayo yagirijwe guhungabanya inzego z'igihugu mu mwaka w'2015 gushika ubu akaba ari mu munyororo. Iyindi radio iri hafi y'umugwa mukuru Hilltop Radio nayo nyene irivugwa ko yugawe kuri uyu wa mbere. Ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ka Afurika y'Uburengero CEDEAO ryagabishije gukoresha ingufu kugira rikure ya Jammeh ku butegetsi, ari hamwe atemeye kuva ku butegetsi muri uku kwezi kwa mbere nk'uko bitekanijwe inyuma yaho atsindiwe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi guheze. Leta y'igihugu cya Sudani y'Ubumanuko yatangaje ko ishaka kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu muri uyu mwaka inyuma y'imyaka itatu icyo gihugu kimaze kiri mu ngwano. Leta ifatira kumwizera ifise ku biganiro bihuza abanyesudani y'Ubumanuko biherutse gutanguzwa. Sudani y'Ubumanuko yaheraheje umwaka w'2016 hari ugutana mu mitwe hari hagati ya inteko za leta n'abagwanyi bashigikiye Riek Machar, mu gihe abategetsi bakiriko baragerageza gushiraho umugwi w'abazoyobora ibiganiro ku rwego rw'igihugu. Umwuka mubi urabandanya mu bice byo hagati mu gihugu, ugutana mu mitwe kubandanya kwibonekeza. Umutegetsi akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi wo mu muhari SPLM-IO urongowe na Peter Hardwork Nyaba avuga ko kazoza k'igihugu kazofatira ku byerekeye gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro Perezida Salva Kiir na Riek Machar bateye ku igikumu mu kwezi kwa munani mu mwaka w'2015. Amenyesha kandi ko amasezerano y'amahoro ari karakaryo ko kugarukana umutekano mu gihugu yamara yagiza Perezida Kiir ko yageramiye ayo masezerano mu gutera no gutuza umutegetsi mukuru w'umuhari SPLM-IO mu gihugu. Sudani y'Ubumanuko yinjiye mu ntureka mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013 inyuma yaho Perezida Kiir yagirije uwahoze ari cyegera ciwe Riek Machar ko yagerageje gutembagaza intwaro yiwe. Muri Siriya havugwa ibitero by'indege byabaye ku mpaka wa Siriya na Turukiya byahitanye abarongozi batatu b'imigwi y'abiyahuzi kuri w'Imana. Imigwi y'abaharanira agati y'akazi na muntu imenyesha ko hari abantu umunani baguye muri icyo gitero cyabereye mu ntara ya Idlib ku ibarabara rigana mu gisagara cya Sarmada kiri kuri uwo mupaka. Nta wamenye uwakoze icyo gitero. Yamara imigwi ikurikiranira hafi biberaho muri Siriya yatangaje ko bishoboka ko cyari igitero cy'abagwanyi bashafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bariko batera umuhari wa Leta ya Kiisilamu usanzwe uri muri ako karere. Abo barongozi b'imigwi y'abiyahuzi baguye muri icyo gitero bakaba biyongeye ku bandi bamaze guhitanwa n'ibitero by'indege z'ingwano za Amerika baturuka mu muhari w'abajihadiste. tubibutse ko ibyo bitero byatangwe mu mwaka wa 2014 kuva habagwanye ba leta ya Kiislamu batangarije ko aribo bigarurira ko karere ubutegetsi muri Turkiya bumenyesha ko bwiteguye gufata uwakoze igitero ku munsi wo kurangiza umwaka mu bunywero aho batambira mu gisagara cha Istanbul icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 39 harimo abanyamahanga batari bake leta ya Kiislamu ikaba yaracemanze Numan Kurtulmus icegera cy'umushikiranganje wa mbere muri Turkiya yabwiye abamenyesha makuru kuri wa mbere ko bafise ibimenyetso byaho yakoze n'ikibanza yarasiyemwo Kurtulmus yatangaje kandi ko hari abantu umunani bikekwa kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi tubibutse ko icyo gitero cyabaye mu gitondo cyo kuri w'Imana mu kibanza cyarimo abantu bashika ku 600 bari bagizwa hanini n'abanyamahanga Perezida François Hollande w'Ufaransa yatangaje ko leta ya Kiislamu izokubitwa hasi mu misi iri imbere ibyo Perezida Hollande yabitangarije mu rugendo rw'iyo gumunsi umwe mu gihugu cya Iraq urugendo rwahuriranye n'igitero cy'umukamikaze cyabereye ku isoko rikomeye riri mu gisagara cya Baghdad gihitana abantu bashika kuri 32 mu kiganiro haya bamenyesha makuru Haider al-Abadi umushikiranganje wa mbere wa Iraq yavuze ko uwo mwiyahuzi yavuje nk'uwipfuza gutanga kazi niko guturitsa amabombe Perezida Hollande yabonanye kandi na mugenzi we wa Iraq Perezida Fuad Masum yongera agendera karere ka Kurdistan kari mu buraruko bwa Iraq aho yabonanye n'abategetsi bo muri ako karere igihugu cy'Ufaransa kiramaze gukora ibitero by'indege bitari bike kubagwanya ba leta ya Kiislamu bari muri ico gihugu cha Iraq no muri Syria
Urakoze Rosine kuri aya makuru ncuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu amakuru yo mu karere k'ibyaga bigari noneho tuyahere mu Burundi abantu babiri barishwe barashwe mu ijoro ryo ku cyumweru muri zone ya Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura abantu batandatu batawe muri yombi na police kubijyanye n'amaperereza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nziko Banyanka adufitiye ibindi kuri inkuru
Jiriberi Bandira numugabo yari yubatse hamwe n'umusore Nestor Nkeshimana niyo baraye banyuranye n'umwaka wa 2017 barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'igihe cy'isaha 2:30 batashe bavuye ku rubanza bivugwa na Edward Nkeshimana yari yarusinze umuvukanyi wa Nestor Nkeshimana yaseze yisi
rero tubamukubuza jewe nsice aha haruhande yo muhira numva inkoho avuga ati zonkoho tinibiki tatumera nk'abahundagara babona umvise inkoho nye numva umutima urakuvamo satura hundagana tura tumera nk'abatemba amacara hero umwanya mutoya minzo nkore zasubiye kuvuga ati none abagenzi twari kumwe nabo kuko badashika nibiki jewe ntavuga ati ndabwo renge ababagize ubwoba ngira abo babanyegeye mu mwonga ngaho hefa mu gahongo teka nsubira inyuma nze kubaraba niho nasikira kuri mutoya wanze mwene wacu yaguye yagaramye uko ngenda ndamubyura mu maguru ati imandira ati ibyo bintu nibiki burya nsanga ndamudugize uko nsanga aha tunuce amaraso yakora sendera nta ndabajuma nawe nawe nyene be baryamye bacurikiranize nawe ngiye kumubyura nsanga nuzu ya maraso mu mutwe uko amaso yakora sendera agenda kavopfo cangaruka nkoma induru no kugaruka koza gutabazi no muhira
mu muryango barayubuze ni ntuntu namarira mpawe n'Imana Jacqueline umukenyeze w'umuhisi Jiriberi Bandira avuga ko umugabo wiwe yamuherutse igihe cy'isaha 8 z'umuhinga mukuru w'Imana none yumvise bamubikira mu ijoro ko umucanje wiwe yishwe uwo mufasoni asaba matohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi
umugabo wanze yari yapfuye muhira saa 8 apoka kwaza kuraba bagenzi no munyamabogo hama nk'imasambere niho batse badu telefona batubwira ko babishe babishana n'uwo bari kumwe mugenzi wenyine
Usabe iki kubijanye n'urupfu
ni kugira amatohoza
mu muryango warayibuze bikeka ko babo bwabanziza amatati mu muryango n'amatati y'amatongo nkuko bivuga na Edward Nkeshimana mukuru warayishwe ku mutumba wa Musugi aharaye haguye ibara abahaba biyamiriza ubwo bwicanyi bw'abitwaje ibigwanisho na hayo Ezekiel wo ku Musugi abwita ubwicanyi butagira izina asaba ko ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira bavyakwa
ubu bwicanyi twebwe tubona yuko ari ubwicanyi butagira uko twobisigura kuko aba bapfuye barababanyi barabajyango kandi ntabintu za politike barimo rero kubwivyo ivyerekeye ubwicanye twebwe n'ukuri turasavye ko umukuru w'igihugu yodufasha kugira ngo ibintu nk'ibi bihagarare mu gihugu
aba barebishwe bicishijwe ibigwanisho bicira umuriro aho musabike
twebwe ico dusaba kubijanye n'ibigwanisho biri hagati mu gihugu twasaba ko hoba gukura ibigwanisho ku bantu babitunze batabifitiye uburenganzira kugira ngo ubwicanye buhagarare
akamugaterwa n'abanyamusugi aharaye haguye ibara basaba ko amatohoza yunyaruka kuri ubwo bwicanye kumviwe n'abajeje intwaro n'inyamiramabi abantu batandatu harimo bamwe mu bari bafitaniye amatati y'amatongo n'umuryango barayibuze baza bahagaritswe n'igipolisi kumva z'amatohoza bakuwe kuri no wa mbere mu Kiyenzi bajanwa mu gashoka komine Kanyosha kari mu Ruyaga kumugwa mukuru w'iyo komine kumva z'amatohoza ikindi kivugwa aho muri zone Kiyenzi ku mutumba wa Nyamaboko ni nyuruzwa by'uburongoyi rwaruka ryobo ku mushinga amateka gatorwasa ku rwego rwa zone mu muryango wa Alex Nsabimana babwijwe ijya America kuwabo yanyurujwe n'abantu bambaye impuzu za gisirikare byanitwaje n'ibigwanisho bicira umuriro nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu w'Imana bamusanze mu muryango kuva magingayo nibazirengero ryiwe bagasaba ko bajeje intwaro n'umutekano bubafasha kurondera muri zone Kiyenzi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
urakoze Evariste Nzikobanya nka turacyari mu Burundi kuva kuri uyu munsi w'Imana tariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka 2017 uruganda rw'ibinyobwa Brarudi mu Burundi rwazamuye ibiciro abanywa ibyo binyobwa bakiriye nabicyo cyemezo bavuga ko ari ukubasonga mu bukene bari barimo inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
Kuva kuri uyu w'Imana ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi nka byose byaraduze igiciro uwa Monster Boke yagiye ku 1200 mu gihe yahori gurwa amafaranga 1100 ayo amafaranga 100 yadubugijwe kuri Boke nayo yadubugijwe kandi kuri ya Monster ndende ubigurwa 1108 Monster ngufi nayo yavuye ku 1300 ijana ku 1400 inzoga nshasha yitwa Royale nayo yaduze 200 yavuye ku 1108 ija ku 2000 ikiyeri naco caduze amafaranga 100 kiva ku 1300 kija ku 1800 Yindi nzoga yitwa nyongera inyobwa mu ntazo hagati gusa nayo yakuwe ku mafaranga 900 ija ku 1200 bamwe mu biheze ibinyobwa bya Brarudi bemeza ko ibiciro bishasha bivunye
je nabyumvise yuko ikiyeri kigeze ku 1800 mu bubare busanzwe nayo munsi y'igitanda hoho ni 1500 Brarudi nayo ne naho ibandanya kuduza ibiciro irakwiye kwikubita gashya kuko nta wuzoza kunwa ikiyeri yaraye ubusa ubisahani yinja mu misi heze imerangikije umusenkesa mwubu buresitora busanzwe baduha ariko ubutakwije wisaba kubwira ati ntiwinjire bariko baraduhana bashaka yuko nakanyota gatera kicaba nyagihugu n'ukuntu inzoga zahora zituma n'ivyiyumviro byacu bisubira ku mwanya
byo biciro vraiment ntituvyakira neza kubera n'ubukene turimwo ndamahera hari Nituzi rero yuko tuzobandana tubine
nkatwebwe bantu abonikora ni baraye bagabanye ibiciro kuko ntituziba tukironka ingene tunwa gacupa kuko ibiciro bimaze kuduka nkantabonikora ntasubira kuronka agafaranga bakakura ko ibyo biciro bongeje ko
rero naho aduze ibiciro sinzi ko byumvira yuko bifatwa nabe n'igihugu bato bato
kugura umuntu agira igihumbi kimwe kugira biragorana udinda za 500 tugezo kurya cya gihumbi cyose n'icyo kiri tuzokigura iki amahera dufite kugoso kiri
ariko hari nabandi basa no kwatacho bibabwiye
rero twe ntibidutangaje gose ibiturayimenyeye ni ingaruka z'ingora ni igihugu cy'urundi cyaciye mu kiho kiracamuhetse umwaka urenga kubera muradze igihugu cyacu cyahora gihoro nk'ifashanye vuye hanze abatabizi niwe mbere cyo bigarukako ntibazi yuko abanye tutakiro nk'ifashanye vuye hanze kandi rero ko turi nk'ifashanye leta cigumika mu munyagihugu muto muto
nta gitanga cabaye mu ko umva cyamaze imisi bivugwa igihugu abantu bavuga bati turiteze ko ibiciro cyara kuduga kunzoga za Brarudi none fanta mu mesezi bari bayidugije kandi urabyo banyagihugu bukene barimo burarenze ibintu byose yaraduze haba kufungurwa
hari ubukene buteye ubwoba yahandi kutuza ni leta ifashe ingingo umuntu yakira gutyo mbwo nuko biduze mu bihe kandi bigoye cyane hari ubukene n'umunyu gora kuronka
byari kuba bibi n'ukubera Burundi turakenye ubukene ntangire nta mafaranga hari mu banyagihugu
abandi nabo nk'uyu mutama bavuga ko bagiye kugabanya ubwinshi bw'inzoga bahora basoma
nta primusi nanywa nk'icupa zirindwi none ubu nazibiri sinkizironka ni kuri je nabyakiriye nabi cyane ningira Imana nkaronka ayimwe cyangwa zibiri ayimana zawe yambonekeye
leta n'ihinguriro Brarudi bisabwa kugabanya ibiciro
igashira munsi y'ibeyi yagurisha ibanje kuraba ubukene abanyagihugu bafise n'iduzwa ry'igiciro mu gihugu kuntu ririko ririyongera izo nzoga zozo bagumye babiduza bazobyinwera kuko nitwabura ayo kujya inzoga tuzoziheba twihane tugire ku kariro k'ubukirisu kuko nta wuzoza kunwa inzoga maze imisi biratarongo twaje
yeno saba ko leta vuba mu kwiga kuntu irika kuduza ibintu by'ibiciro irabe ukuntu abanyagihugu babayeho abone kuduza ibintu mugabo urabona
cyo twosaba ko ari leta ibigira twosaba ko leta tugarukira natwe
nitubona icyo tugiye kuba leta yoraba icyo yokora ikatugabaniriza ibiciro kuko umunyagihugu muto muto niwe ariko araguma hago
bamenye yuko ariko araduza ibyo biciro umunyagihugu muto muto ariko ariwe ariko aragira ingorane cyane ariko arahombera twasaba leta yuko yokwikubita gashi igahindura murazi ko abanyagihugu ari twashizeho ari dushyiraho leta twashyiraho kugira ngo tumeregwe neza twashyiraho kugira ngo duce tuguma tumeregwa nabi kandi twari tuzi ngo tufise leta ariyo dusanze twitunga n'umubyeyi wa bose
Ihinguriro ry'ibinyobwa Burarudi risigura ko icyaritumye riduza ibiciro ari mvonya mukuru zibiri tagisi y'amafaranga 50 leta yatanguye gutangisha kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ku icupa rimwe rimwe hamwe n'iduzwa ry'ibiciro by'amazi umuyaga nkuba igitoro malt hamwe na ublon Ihinguriro Burarudi kandi ryafashe ingingo ko kuvuba ibiciro by'ibinyobwa byaryo bitegerezwa gusa bikaba bimwe mu ntara zo hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura Iruhande y'iduzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bya Burarudi n'isukari yadugijwe kuva kuri uyu wa mbere ikiro cyavuye ku mafaranga 1900 kija ku 2200 ubushikiranganje bujejwe ubudandaje bumenyesha ku iduzwa ry'igiciro cy'isukari byatumwe n'uko ibikoreshwa mu kuyihingura navyo ne byaduze ibiciro Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tujye noneho mu Rwanda, polisi y'u Rwanda yaraye itangaje ko icyemezo cyo kurasa metre nzamwita ntabwo batoye warashwe mu rukerera rwo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 aribwo buryo bwonyine polisi yarisigaje bwo kumuhagarika. Mugenzi wacu Asumutakaboyi adufitiye iyi nkuru.
Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda George Rumanzi yatangaje ko icyemezo cyo kurasa metre nzamwita ntabwo batoye warasibwe hafi y'inyubako ya Kigali Convention Center bwari bwo buryo bwonyine polisi yari sigaje bwo kumuhagarika ibi yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2017 cyari kigamije kugaragaza ishusho nyayo y'uko umutekano wari uhagaze mu gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka wa 2016 uyu muyobozi asobanura ko umupolisi bari ku muhanda ubwo mwetre toyi nzamwita yaraswaga yari yakoze ibishoboka byose ngo ahagarike metre nzamwita gusa ngo yanga guhagarara ahitamo gukoresha intwaro
icyabaye rero ntabwo ari ugukoresha intwaro nka guhubuka ahubwo byakoreshejwe nkaho niyo option umupolisi yari afite isigaye ko uyu muntu wari utwaye cyamere turebye amasaha ari nijoro cyapa ntiyakitayeho kidevia bihagarika yarabigonze umupolisi yahunze agiye ahagararamo kugira ngo amwereke nawe yaramugonze muri iki gihe umupolisi yarafisigaje ikintu kimwe cyo kubuza iyo modoka itazwi icyo yikoreye itazuye irimo n'icyagamije itubahirije ibyo byose twavuze kandi igamije kujya ahantu ko twahaye umutekano by'umwihariko cyari gisigaye rero no gukoreshwa intwaro nkuko byemewe n'amategeko yuko mu gihe cyose ibindi byose byakoreshejwe umupolisi yagombaga kureba icyakorwa kindi ko ari gukoresha intwaro kugira ngo kumire ubugizi bwa nabi bushobora kuba cyane cyane ko mubizi haba mu karere turimo cyangwa biri ku isi murabibona imodoka zagiye zikoreshwa guca mu bikwazo zikagenda zigakandagira abantu zikoreshejwe nk'intwaro ubwazo cyangwa zikaba zirimo ibikoresho bya ya explosives.
Uyu muyobozi avuga ko kubera ibitaramo byari kubera hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no muri Kigali Convention Center, polisi y'u Rwanda yagombaga kurinda abantu mu buryo bukomeye. Iraswa rya metre nzamwitatoyi ryagarutsweho n'abantu banyuranye haba ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko uburyo polisi yakoresheje bwari bukwiye, abandi bakavuga ko kutubahiriza amategeko agenga umuhanda bidahanishwa igihano cy'urupfu. Urugaga rw'abavoka narwo rwasohoye itangazo tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 rusaba ko umupolisi warashe metre nzamwitatoyi yakurikiranwa ndetse agahanwa. Urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwanavugaga ko niba ibyaha metre toyi nzamwita ashinjwa na polisi yaba yarabikoze koko ko atubahirije kuko amategeko y'umuhanda nk'uko bivugwa ko ibi bidatanga igihano cy'urupfu. Urugaga rw'abavoka rwasabaga polisi y'u Rwanda gukora iperereza ryimbitse kugira ngo urupfu rwa metre toyi nzamwita rusobanuke. Uretse metre nzamwita toyi warashwe mu rukerera rwo ku itariki ya 30 hafi y'inyubako ya Kigali Convention Center, harasiwe indi modoka y'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30. Nawe polisi ivuga ko yagonze ibyapa bibuza gutambuka polisi yari yashyize mu muhanda ndetse agashaka kugonga n'abamuhagarikaga, gusa we yaje gutabwa muri yombi ariko atarashwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Dusubire gato mu Burundi twongere duha umwanya mugenzi wacu Eloge Wirika neza, noneho atugezeho ubutumwa bw'abifuriza umwaka mwiza inshuti n'abavandimwe.
Utubera amata n'ubuki nabo nyene tuwutangure tuwumare nk'uko turangize uwundi. Imana yotuhezagira kuko igisagara turabona ko atari cyiza kubera inzara, turabuze n'imvura. Imana niraba ukuntu yobikora iduhereze imvura. Ndabindi nogerekako
byukuri turifuza yuko mu Burundi bwacu uyu mwaka utaha yuko tusubira kumva intambara abicana, no kuvuga tutosubira kumva ngo umuntu bamubuze nirengero giwe. Turifuza yuko ibi bintu byo gutora abantu ngo bapfuye bari no mu mabarabara, tutosubira kumva ngo hari habicanye kubera amatongo umwana kica se wiwe. Turifuza ko dusubira kumva ngo harabategerewe no ku mabarabara bicwa. Turifuza uko twaba turi hamwe twese tukumva ko dukundanye. Turifuza ko boba umwaka mwiza wo kunywana, wo gufatana mu nda. Turifuza kandi yuko umwaka woba wo kuzoyaga neza n'amahanga, no kuvuga ibi bihugu bindi vya Buraya, imigenderanire yatosekaye. Turifuza yuko uzoba umwaka mwiza wo kuzohinduka, tukumva ko abanyaburaya ko basubire kandi kumva ko turi abagenzi babo, tukagenderanira tugafashanya, bakarekura imfashanyo bakumva ko turi abantu bo gushigikirwa. Ikindi nacyo turifuza yuko n'ukuri cuka kiri hagati yacu n'u Rwanda ko byohera, kuko turavukana, turabana, turavuga rumwe. Turifuza ababirigi ko dusubira kumva ikicuka kibi, kuko turazi nubwo ibyabaye turazi ko baduparenye kandi turafise ibyiza nabo bakoze, naho tubahoprosha ko tundi umugabo turifuza ko birangira.
Twifuza kumererwa neza, kumererwa neza no kuvuga uri mu mahoro n'umutekano nta kindi.
Kumwahuza nibaza ko byotera imbere, ibintu byamaze kumera nk'ibizimba ibindi bigorana, hama tukaronka icyo hinduka kameme kubera biragoye. Uwo muntu ajya ku isoko atwaye 100,000 akazana utuntu mu isashe, amafaranga urayafite uwo munsi karaheze, ntubona ingene wayakoresheje. Ni ibintu nk'ibyo vraiment ingorane, gusa nifuza ko vyohera mu mwaka uza tugatangura umwaka umeze neza, wera umeze bien, hama mahoro akaze.
Icyifuzo twoshikiriza Uburundi n'Abarundi nuko muri uyu mwaka ubwa mbere abarongoye igihugu ukumva yuko uri umutware utwarira bose igihugu gitegerezwa gukingira bakibamwe bose abakigendera bose bakibagira ingorane baba baragize muri kahisi birashoboka kandi zarabayeho sino kuzibagira mugabo ntibagume arabanyororo bakahisi kugira ngo bemere bicarane n'uwariwe wese baganire kubijyanye n'ingene amahoro n'umutekano byogaruka tukivuza kandi yuko bagiye hamwe bonaganira ingene igihugu cyacu kitoguma gihariwe ivomo kikaba igihugu cyiza cyitwa igihugu cy'amata n'ubuki mu mwaka 2005 naho amakungu yacyita igihugu cy'akarorero mu guharanira intwaro ya demokarasi igihugu cy'akarorero mu gutorera umuti ibibazo tukivuga ko igihugu cyacu cyo gusubira kukirana iyo shusho bitarenze mu kwezi kwa kabiri kuko ntibigoye abantu no kujya hamwe gusa bakaganira bati ibyo tuma tucubaka ngibi turabifise ntanya kuva ntagukira ntambo imara ikari nga ushatse kurondera abagirizwa cyangwa ibiriya ubakura hose ubasanga mu bito babitwa ko ari ku butegetsi ubasanga muri aho batavuga rumwe na leta ubasanga abanyagihugu kwipfuza ko barundi tutoguma dutana ko umwikomo bigatuma tuganira ingene cyane cyane huboneka umwizero mu gihugu abantu tugasubira kwizerana tukabana mu budasa bwacu mu kutangana kwacu nico gihugu twipfuza muri uyu mwaka uza kandi tukifuza ko byukwihuta tukifuza ko abari ku butegetsi bo babana no kudadaza tukifuza ko abatavuga rumwe na leta bari mu migambi itavuga na leta amashyaka amatavuga rumwe na leta mu yindi migwi inyuranye batobandanya badadaza bose bakumva yuko kudadaza bizotuma wa munyagihugu twita ko twari ko tugomba gufasha ahubwo atera ajya mu buje ntubuyumvira uti ko banyirukanye canke bankumire bakurishije ibigwanisho kananje ndondera ibigwanisho bakatugwana oya ibigwanisho bitabagaze igihugu bikazana amaganya n'amarira mu gihugu ubwo nibwo Burundi turi ko turipfuza muri uyu mwaka utaka kandi nibaza ko ari ngombwa ko abantu tutegeza kuja hamwe bikabuko utobishaka kuko tukamugwaniza hamwe twese ahari hose uwari we wese
ndabifuriza amahoro kuko abumvikana tugakora twumvikana twese mu gihugu cyacu cy'u Burundi dukundana dushize hamwe nkanitwa Florence
je vraiment abagenzi banje ndabipfuriza umwaka mushasha kuba Imana yarabadigamye bakaba bagihari hari benshi bahuye n'isanganya bari mu mpimba abandi nabo n'abagenzi baracyahari Imana yoyonyene ibikora imigisha myinshi n'ama surprise menshi menshi ikindi ndashaka yuko n'uyu mwaka tuzorangiza neza twese n'abagenzi bose Imana itudufashe turangize neza bikunde dutangure uyu wundi neza ko nibikora
nipfurije abantu bose kuramba bakazagira umwaka mwiza cyane cyane umugore wanje n'abana banje ayo matatu tubyare dusazagara nawe wo mpaye jambo urambe neza igira amahoro
nipfurije umuryango wanje umwaka mushasha bagira amahoro bagire umunezero mu rugo nipfurije n'abuzukuru banje Imana ibahezagire n'abasengeza nabanze tutabana Imana ibagirire neza igihugu turonka amahoro Imana ibahezagire mu gihugu haba amahoro haba umutekano haba umugisha habe kumvikana
umwaka mwiza umwaka w'amahoro umwaka w'amahoro n'umutekano ahatakajyaga ariko subira ahatabugizwa na igosubira kuvugwa mu gihugu ahabene igihugu bohuza bose mu byumviro hakaba kumvikana muri politiki abahunze bagahunguka ari nacyo dushira imbere ko abahunze cyane cyane bohunguka ambere tukasaba ko leta yofasha kugira bahunguke kandi nabone bakumva kama ko guhunguka igihugu bakakibamo nk'abene igihugu bakishyira bakizana mu byabo atawurenganijwe atawuhohotewe yego icyo cyo dusaba twebwe nuko abantu bose bari nyuma y'igihugu botahuka bakubaka igihugu bari hamwe mu budasa bwabo
no kwifuriza Uburundi mu mwaka w'2017 ube umwaka w'amahoro n'umutekano kuri bose n'umwaka ubu turakenye ibintu bifungurwa biguma bizimba mugabo mu mwaka w'2017 twifuza yuko toronka ibintu bizimbutse neza kugira umuryango ubeho neza habe n'iterambere
iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha tubisoreje kuri ubwo butumwa mu izina ry'abagenzi banje mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi kuri mikoromwe ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.